radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tuti muduteze amatwi mwaramutse neza. Neujeniya mukankosi basuhuza mbahikaze muri aya makuru. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Burundi nyine OBR ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro gitangaza ko ikoranabuhanga ryatumye amafaranga yinjira mu kigega cya leta yiyongera.
Dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cya leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163.
Uyu ni Jean-Claude Manirakiza, komiseri mukuru wa OBR. U Rwanda n'Ubwongereza baraye basinye amasezerano mashya areba bimukira. Naho Israeli yarashe bikomeye mu mujyi wa Khan Yunis wo mu ntara ya Gaza muri Palestine. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika uvuga ko utewe impungenge n'icyemezo cya perezida wa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo cyo gusesa inteko ishinga amategeko. Fidel Niyongabo araduha inkuru.
Umuyobozi w'umuryango w'Ubumwe bwa Afrika Faki Mahamat yerekanye amakenga ku ifutwa ry'inama nshingamateka. Yiyamirije yivuye inyuma uruhagarara ruherutse kuba muri Guinea-Bissau rwatewe na zimwe mu nteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu. Faki yasavye abategetsi ba leta ya Guinea-Bissau n'abandi bose baraje gushinga n'ibibera mu gihugu cyabo gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo kubungabunga amahoro, umutekano n'ubumwe mu gihugu hamwe no kubahiriza ibwirizwa shingiro. Perezida wa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo ku munsi wa mbere yaratangaje ko kudeta yageragejwe muri icyo gihugu yatumye kija mu ruhagarara. Hari nyuma y'uko ugutana mu mitwe kwadutse hagati y'inteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu n'inteko zidasanzwe zijejwe gucungera umukuru w'igihugu. Abantu babiri barahasize ubuzima. Yamara Domingos Simoes Pereira amaze igihe kirekire ahiganwa na Perezida Embalo akaba ari umukuru w'inama nshingamateka. Yamwagirije ko ingingo yiwe yo gufuta inama nshingamateka imeze nka kudeta koze kwibwirizwa shingiro ry'igihugu. Perezida Embalo yatowe kuba perezida mu kiringo cy'imyaka 5 mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2019 yararusimbye muri kudeta iyo kumukura ku butegetsi yageragejwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022.
Muri Nigeria, igitero cy'indege ya gisirikare itagira umuderevu drone cyahitanye abaturage 85. Oriane Tangishaka aratubwira uko byagenze.
Umukuru w'igihugu Bola Tinubu asaba ko haba amatohoza yerekeye icyo gitero cyahitanye abanyagihugu 85. Icyo gitero cyabaye mu kigwati cya Tudum 2 mu ntara y'uburaruko i Kaduna ku munsi w'Imana. Cyakozwe ku bantu bari mu rubanza rw'idini rya Islam. Abandi banyagihugu batari bake barahakomerekeye. Ibiro by'umukuru w'igihugu byasohoye itangazo rihoza ababuze. Iryo tangazo ryavuze ko icyo gitero kibabaje cyane kandi giteye agahinda. Igisirikare cya Nigeria kigwanira mu kirere kirahakana kuba caragize uruhara muri icyo gitero cyabaye ku munsi w'Imana. Igisirikare cya Nigeria kiramaze gukoresha indege zitagira abadereva mu kugwanya imigwi y'intagondwa zo mu idini rya Islam. Ni mu gihe iyo migwi imaze igihe ikora ibitero mu buraruko bushira ubuseruko no mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu.
Ingabo za Israeli ejo zinjiye mu mujyi wa Khan Yunis mu majyepfo y'intara ya Gaza muri Palestine. Ibitaro byarengewe n'umubare w'abapfa n'abakomereka. Fidel Niyongabo.
Ni igitero gikomeye cyane inteko zigwanira ku butaka zikoze kuva amasezerano y'agahengwe apfunditswe mu rwiheze hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Ababa mu gisagara cya Khan Yunis batangaje ko ibimodoka bya burende bya Israel byinjiye ubwa mbere mu bice byo mu buseruko bw'igisagara cya Khan Yunis kuva ingwano itanguye. Izo nteko ziko zitera zija mu burengero bw'ico gisagara. Zimwe muri izo nteko ziri mu birindiro mu gisagara cha Bani Suhaila ku nkengera z'ubuseruko bw'igisagara cha Khan Yunis. Ni mu gihe izindi nteko ziriko zitera zigira imbere kurushiriza. Inyuma y'iminsi itari mike inteko za Israel zitegetse ababa mu gisagara cha Khan Yunis kuhava kuri uyu wa kabiri zakoroye inzandiko zitegeka abo banyagihugu kuguma mu bibanza basabwe kujamwo mu gihe izo nteko ziriko zikora ibitero muri ico gisagara. Sonzandiko zivuga ko mu masaha imbere indeko za Israel zitangura ibitero bikomeye mu gisagara cha Khan Yunis mu gikorwa cyo kuzimanganya umugwi zivuga ko ari uwiterabwoba wa Hamas. Sonzandiko zivuga kandi ko ku nyungu z'umutekano w'ababa mu gisagara cha Khan Yunis abo banyagihugu boguma mu bibanza basabwe kujamwo no mu bitaro barimwo. basabwe kandi kudasohoka muri ivyo bibanza bongera baragabishwa kutava muri ivyo bibanza kuko bishobora kubaviramwo ibibazo bikomeye.
Uyu munsi perezida w'Urusiya Vladimir Putin arasura Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nanone Fidel Niyongabo.
Umuvugizi wa Perezida Putin Dmitri Peskov kuri uyu wa kabiri yabwiye abamenyeshamakuru ko Putin azogendera Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kuri uyu wa gatatu. Peskov yavuze ko Perezida Putin azoganira ivyerekeye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'abategetsi b'ivyo bihugu vyompi, intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas na politike mu makungu. Peskov yatangaje ko Putin azoganira kandi ivyerekeye amasoko y'ibitoro mu rugendo rwiwe. Nyuma y'uko Burusiya kimwe mu bihugu cumi bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bishorera ibitoro hanze OPEC butangaje ko buzogabanya bikomeye ibitoro bushorera hanze. Ubwo rugendo ruzoba rubaye mu gihe Burusiya buriko burondera ibihugu vyocurika nabwo mu makungu, naho bwakumiwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi bivuye ku ngwano iri kibera muri Ukraine. Perezida Putin yagiye gake hanze y'igihugu ciwe kuva arungitse inteko muri Ukraine no kuva sentare mpuzamakungu mpana vyahisohoye umutahe wo kumuhagarika, inyuma yuko iyo sentare imwagirije ko yanyuruje abana bo muri Ukraine akabajana mu gihugu ciwe. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ziriko zakira muri iki gihe ikoraniro mpuzamakungu rigira irya 2008 kwihindagurika ry'ibihe. Yamara ibiro vya Perezida Putin ntivyatangaje niba azokwitaba ibiganiro biriko biraba muri iryo koraniro. Putin ntiyitavye inama zikomeye zitari nke zabereye mu makungu kuva igihugu ciwe gitanguye ibitero muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022.
Wahoze ari ambasaderi wa Amerika muri Bolivia, Manuel Roca arashinjwa ibyaha byo gukorera iperereza rya Cuba. Oriane Tangeshaka abafitiye inkuru.
Inzandiko nshasha zashizwe habona na sentare zashize habona ivyaha Manuel Rocha yagirizwa birimwo ibikorwa byihishije ku nyungu z'igihugu ca Cuba. Izo nzandiko zivuga ko ivyo vyaha yatanguye kubikora kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 1981. Muri ivyo bikorwa harimwo kandi ugukorana n'iperereza rya Cuba hamwe no guha amakuru yerekeye ingendo yagize hamwe n'imibonano itariyo yabwiye abategetsi ba Leta ya Amerika. Uyo mutama w'imyaka 73 yahagaritswe n'igipolisi aho yarari muhiriwe mu gisagara cha Miami ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Ku munsi wa mbere umutambukanyi wiwe ntiyashimye kwishyura ibibazo by'abamenyeshamakuru bari bishikiriye kuri sentare gukurikirana urwo rubanza ku nshuro ya mbere. Umushikirizwa manza wa Leta ya Amerika Merrick Garland yagize ati, abantu bafise amahirwe yo gukorera Leta ya Amerika bahabwa urugero runini rw'icizere kuva ku banyagihugu guhemuka ugata icyo cizere mu kuja muri ayo mabanga atayo wemera kandi ugakorera ubundi butegetsi n'icyaha gihanwa n'ubutungane mu buryo bukomeye. Mu mwaka uheze niho ibiro vya Leta ya Amerika bijejwe amatohoza FBI vyaronse ayo makuru yuko Manuel Rocha yari afise ubwo bucuti n'icyo gihugu. FBI yaciye itunganya ibikorwa by'iperereza bijanye n'inama ihuza Rocha n'umuntu yigize nk'umukozi w'iperereza rya Cuba mu gisagara cha Miami kugira bamufate mu caha.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radio.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Noneho amakuru ibiyaga bigari. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'Ubwongereza James Cleverly ejo yari i Kigali mu Rwanda yashyize umukono ku masezerano mashya yo guha u Rwanda abimukira. Tim Ishimwe adufitiye inkuru.
Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Ibyakubiyemo ntibyagiye kumugaragara, ariko ibitangazamakuru byo mu Bwongereza bivuga ko asobanura neza iby'u Rwanda rwiyemeje mu rwego rwo gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru bari kumwe bombi, Minisitiri Cleverly yagize ati, dufite ubushake budakuka bwo gukomeza uyu mugambi. Ubwongereza n'u Rwanda turakorana kuko ari ngombwa. Minisitiri Biruta nawe ati, u Rwanda ntirufite umugambi wo kuva muri aya masezerano. Niyo mpamvu twafatanije na guverinoma y'Ubwongereza kugira ngo dukureho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Koko rero mu kwezi gushize urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak Denmark wo kohereza abimukira mu Rwanda ruvuga ko iciye kubiri n'amategeko. Mu nyandiko yanyujije mu itangazamakuru Sinaka avuga ko arambiwe kubona politiki ye n'u Rwanda ihoriburizwamo. Ati guverinoma irimo gutegura amategeko yihutirwa yo kubirangiza burundu no guhagarika amato azana mu Bwongereza abimukira mu buryo bwa magendo. Muri aya mategeko mashya, guverinoma y'Ubwongereza irateganya kuvugamo neza ko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Ni nk'igisubizo ku mpungenge z'ubucamanza bw'Ubwongereza bwaciye iteka ko u Rwanda rushobora gusubiza abimukira mu bihugu bakomokamo bagakomeza kwibasirwa. Ubwongereza n'u Rwanda basinye amasezerano ya mbere mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Abimukira ba mbere bagombaga kurizwa indege bajyana mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiyeho. Icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Uburayi cyarabihagaritse ku munota wa nyuma. Abimukira bakomeje urugamba rwabo no mu nkiko zo mu Bwongereza, nazo rero zarangije ziburijemo kubohereza mu Rwanda. Ministri James Cleverly yanzura agira ati urukiko rw'ikirenga narwo rwemera ko impinduka zikwiye kugira ngo zikureho impungenge zose. Nibyo twakoze muri amasezerano mashya n'u Rwanda.
Mu Burundi, OBR, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, itangaza ko ikoranabuhanga ryatumye amafaranga yinjira mu kigega cya leta yiyongera. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Kuri uyu wa kabiri, ikigo OBR cyahimbaje umunsi wahariwe umutanga kori mu Burundi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ikivugo cyabo kigira kiti dukoresha ubuhinga bwa none mu kuriha amatagisi n'amakori twongereye dushyigikire iterambere ry'igihugu. Ikigo OBR cyemeza ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani uyu mwaka gitanguje isekeza ryo gukangurira abatanga kori bo mu Burundi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none ibice 80% byabo bamaze gutangura gukoresha ubwo buryo. Kuva ico gihe nk'uko bitangazwa na komiseri mukuru w'ico kigo cy'igihugu kijejo kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta, harabaye akarusho bigera mu kwezi kwa 10 bibagahore. Jean Claude Manirakiza:
dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cha leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitetswe kwinjira imiliyaridi 163. Amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi kubice 101 birenga gato ku 100. Muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibicindwi kuri 172 n'ibice bitatu zari zitetswe. Tukaba dusubiye gusaba abo bose vyega ko bofata iya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none.
Ariko umushikanganji w'ikigega cya leta ntiyishimiye uko abakozi ba OBR bakora mu kwinjiriza igihugu. Odasi Nyonzima:
mu gushyiraho ubuhinga bwo gusohora fakture elektroniki kwari kugira ngo tugwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza. Usanga bafise igitabo bandikamo ibidandazwa badandaje cyabo, bakagira n'ikindi gitabo bandikamo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha kw'amakuru. Ariko bakoresheje ijya fakture elektroniki, uvuga ibyo bitabo bandikamo n'ikaramu byaziza guca bivaho. Mayo yo kubera intege nke z'abakozi bari bajejwe gushyira mu ngiro iyo ingo yo gukoresha iyo mashini, usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge.
Mbere yagiriza bamwe mu bakozi b'ico kigo gukora ubusuma bukabije.
Ubusuma buca ku mipaka, haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo bariha amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarisha amakori barerekewe n'abakozi ba OBR, haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya kugira ngo bakunde ntibarihe ya tagisi, haba ibyo gusubiza amafaranga ya TVA, usanga basubije amafaranga atateza gusubizwa cyane bagasubiza yarenze kambere n'ubundi bube gito usanga bwarirekewe n'abakozi b'ikigo OBR. Twabagabishe rero yuko inzego z'igihugu zose ko twese rero tujye gukorera hamwe kugira ngo dushobore kugwanya ngo rusuma.
Reka na Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko ikigo OBR kiri mu nzego zizingamitse ubutunzi bw'igihugu. Mu mpera z'ukwa cumi yitabaje inzego z'umutekano kugira zimufashe mu cyo yise urugamba rwo kunagura ubutunzi. Yavuze ko hafi ibice 85% by'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cya leta buri mwaka aja mu mifuko y'abantu bitewe ahanini n'abari bajejwe gutoza amatagisi n'amakori. Aha yari Bugarama bwa Muranza:
statistike zerekana yuko emorokasiyo mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi bazana ibidandazwa by'umuriyaridi n'1,300,000 ku mwaka, mugabe igihugu cinjiwemwo n'amadolari 1,200,000 gusa. Ngira ico gihugu bafroda bakiba amadolari aregeye imoriyaridi. Umuvuga ngo turakenye be, murazi yuko banki mondiali na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu mu bigira. Murazi kwagirizwa kwari wewe urya ibiturire, kwari wewe ufroda amadolari, tuzotera imbere gute? Nari ndi muri ubutegetsi bw'igihugu gahamwe aha muri shatse mugira ntibihenze. Tuve ngaha twese twigiriye inama yuko tuvuye hasi tugire synergy kujya bari kwagira synergy mu manza za fraude iperereza ribirabe hose abo bajede bose bakurikira mwese atarwa vuye
mana yakiza twari kigobert yibutsa ko umunsi nkuyu wahari umutoza kori atari biro ligusa ahubwo ufise ntumbe rikomeye
nakajyo ka leta y'u Burundi fata ko kwibutsa ineza nakamaro kamakori n'amatagisi niterambere y'igihugu kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe cese gucyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke
mu biganiro hagati y'ibisata vya leta n'abikorera utwabo ku njuro ya kabiri zatunganijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku maganakerezo ya 2028 ukwezi kwa 11 guheze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwari bereye itsimbatajwe Burundi butazogera kwihangira ubwihaye ryo gucika igihugu gisatira iterambere mu 2040 no kuba igihugu cihagije kandi giteye imbere mu mwaka w'2060 Yateye akamo afasha Burundi abasaba gukomeza kubusahiriza mu mugambi wo gushoboza inzego z'igihugu gukoresha ubuhinga bwa none no gukomeza intwari ibereye ibituma ha umuco mu birangurwa kubwiwe. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Nuruhe ruhare itangazamakuru ryagira mu gukomira urugomo muri ibi bihe by'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO yabiganiriyeho n'abanyamakuru ejo mu mujyi wa Goma. Aria Sanka Darius yaduteguriye inkuru irambuye.
Ni mu buryo bwo kurwanya no gukumira urugomo n'ibindi bibazo bihiye n'ingaruka mbi muri ibi bihe byo kwiyamamaza n'iby'amatora ateganijwe mu byumweru bibiri biri imbere mu nzego zose muri Repubulika ya Kongo nibwo ishami rishinzwe ibibazo bya politiki rifatanyije n'iry'itangazamakuru bya MONUSCO byahuje abanyamakuru hafi 30 bo mu mujyi wa Goma n'abandi baturuka hirya no hino mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abayobozi b'aya mashami bemeje ko bashakaga gutanga umusanzu biciye mu itangazamakuru kugira ngo amatora azabe zewe n'abaturage bose. Ibi bikaba mbere na nyuma yuko komisiyo y'amatora itanga igisubizo. Uyu ni Amadouba ushinzwe itangazamakuru kuri MONUSCO kuri mikoro ya Radio Ijwi rya Amerika. Kubahamagara hano byari bifite akamaro cyane kuko itangazamakuru muri rusange rifite uruhare runini muri demokarasi. Kugira ngo amatora abemo umudendezo n'uburinganire, abatora bagomba kuba babimenyeshejwe neza. Nta amatora yabaho idafite isano noni itangazamakuru ariyo indororezi. Julien Olihide uyobora ishami rya politike yashimangiye ibyo Amadouba yaramaze gusobanura. Yagiriye inama abanyamakuru bo muri Congo ashingiye ku byabaye mu yandi matora mu bihugu bya Afurika. Mufite uruhare runini no mu biganiro. Ni ngombwa cyane ko mukora na komisiyo y'amatora mu rwego rw'intara kugira ngo mubashe gutanga inkuru nyayo. Mufite kwamagana no kwirinda ko abanyapolitike babakoresha ku nyungu zabo. Tuzi ko bitoroshe kuko atari muri Afrika gusa, ariko mufite kubirwanya. Bamwe mu bitabiriye inama bavuga ko yari ngombwa muri ibi bihe byo kwiyamamaza bivanzemo n'umutekano muke uri hirya no hino mu ntara ya Kivu ya ruguru uterwa n'imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta. Bongeye ko muri ibi bihe ubutumwa bw'amakimbirane buteranya budafite umwanya mu itangazamakuru. Uyu ni Serge Borauzima ukorera ikinyamakuru Mashariki hano mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Cette rencontre était très important dans le sens que nous sommes dans une période sensible.
Inama yarifite akamaro cyane kuko turi mu bihe bikomeye mu bihe by'amatora nabwo aburi ibintu by'urugomo. Tugomba rero kubikumira twese uko twahuye hano twafashe icyemezo cyo kubaha amategeko mu gihe cyo gutanga amakuru.
Nous guider pour éviter de sombrer dans le parti pris en donnant l'information.
Rose Mate n'umunyamakuru uyobora radio y'abari n'abategarugori LFM mu ntara ya Kivu ya ruguru yasezeye gushira mu bikorwa byose byavuzwe muri iyi nama. Yiyemeje gukwirakwiza ubutumwa hose mu burasirazuba bw'igihugu.
Nous en tant que journalistes, nous devons éviter de désorienter la population.
Twe n'abanyamakuru tugomba gukoresha uko dushoboye kose tugatanga inkuru nk'uko code yacu ibisaba. Ubu tufashe icyemezo cyo gutanga inkuru nk'uko bisanzwe, gutanga ijambo ku bakandida bose no kureka abantu batore aho bashaka tutabigize mu ruhare.
En toute liberté sans l'influencer par nos appartenances ou nos obédiences.
Usibye inshingano yahawe yo kurinda abaturage, Monisco iciye mu muryango w'abibumbye ni rumwe mu nzego rukomeye rufatanya n'igihugu cya Congo cyane cyane mu bihe by'amatora. Izafasha kandi mu gutwara ibikoresho bikenewe mu matora no mu bukangurambaga. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Hashize neza imyaka 82 Ubuyapani buteye Pearl Harbor ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ni ikiganiro Amerikana ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyahise no mu gihe tugezemo. Twagiteguriwe kandi turashyigizwaho na Thomas Kamirindi.
Gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 mu 1941 abayapani bagabye igitero gikaze cyane kandi gitunguranye ku cyambu kinini cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu kirwa cya Hawaii kiri mu nyanja ya Pasifika. Nkuko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya Amerika, igitero cyahitanye kinakomerekeramo abanyamerika 3,435. Cyangije indege za gisirikare za Amerika 188 n'amato y'intambara 15. Naho ku ruhande rw'Abayapani, abapfuye n'abakomeretse ntibageze no ku 100. Batakaje indege z'intambara 29 zonyine gusa n'utwoganyanja duto duto 5. Amerika yarahababariye cyane bikomeye. Bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku gihugu imbere y'Inteko Ishinga Amategeko Congress, imitwe yose iteranye, umukuru w'igihugu President Franklin Delano Roosevelt yise iri yatariki y'igitero cy'Ubuyapani umunsi w'umuvumo, le jour de l'infamie mu Gifaransa, the day of infamy mu Cyongereza. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibihugu byombi, Ubuyapani na Amerika rero, byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu 1945 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe ku kindi gihugu intwaro za kirimbuzi bombe atomike mu Gifaransa za mbere na mbere na nyuma mu mateka y'isi. Koko rero, ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945, igisasu cya bombe atomike cya mbere cyaguye ku mujyi wa Hiroshima gihitana ako kanya mu gahe gato cyane abantu 80,000, nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi 3, ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1945, bomba atomika ya kabiri yaguye ku mujyi wa Nagasaki ihitana ako kanya abantu bagera ku 40,000. Ubwo kandi indege z'intambara za Amerika zari zimaze igihe zirasa ku Buyapani urubura rw'ibisasu biremereye ariko bisanzwe. Byose byasenyaguye Ubuyapani ku buryo butangaje, bihitana n'abantu 100,000. Ijwi rya Amerika. Kugira ngo wumve ububi bw'intambara, reka dusome ku rubuga The Pacific War Online Encyclopedia rwazobereye kubirebana n'iyi ntambara y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turahasanga ko abasirikare ba Amerika bayiguyemo cyangwa bazimiye ari 111,666, abandi 200,253,442 bayikomerekeyemo. Naho abasirikare b'Ubuyapani yahitanye cyangwa bayizimiriyemo ni 1,700,040, abandi 94,000 bayikomerekeyemo. Ni urugero ruto cyane gusa kuko tutagiye mu by'icyiswe intambara ya Pasifika muri rusange. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shuti muduteza matwi ahani ho haya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Nimuze gucikwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 na muri isanga guhera saa 10. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Kunze bijwi rya Amerika. Umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Ora, mwiza wanje, ora, mwiza wanje. Radio, ijwi rya Amerika.